Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mushikirizwa na Alice Bigirimana.
Tagize mwaramutse Fidel ndamutse n'abaduteza amatwi turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yarasinye itegeko rimuha ububasha bwo kurungika mu buryo bwihuta ibirwanisho byo gufasha igihugu cya Ukraine mu ntambara kirimo n'Uburusiya. Ni itegeko rishingiye ku ntambara ya kabiri y'isi yose ryakoreshejwe na Amerika igihe yafasha ibihugu bya Buraya byari bifatanije mu ntambara kugira batsinde abanazi bo mu gihugu cy'Ubudagi. Perezida Biden yavuze ko izi mfashanyo kuri Ukraine zizofasha icyo gihugu kwirwanira no kugwanira demokarasi yacyo, ariko yari yemereye kandi ko iyi ntambara Uburusiya burimwo muri Ukraine imaze gutwara Amerika amamiliyaridi y'amadolari yafashijwe igihugu cya Ukraine. Iri tegeko ryasinywe ejo ku munsi wa mbere ku itariki nyene y'icyenda z'ukwezi kwa gatatu, itariki ngaruka mwaka yitiriwe umunsi w'Uburaya. Niyo tariki yashingiwe ko ubumwe bwa Buraya mu 1950. Kuri iyo ntambara nyene akanama ka UNI kajejwe agateka kazi na muntu karatangaje ko kazotuma ko inama idasanzwe izokorana ku munsi wa kane ikazokwihweza uguhungabanya ako gateka biriko birakogwa n'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine. Ibihugu birenga 50 ejo ku munsi wa mbere byarifatanije na Ukraine mu gusaba iyo nama idasanzwe. Ambasaderi wa Ukraine muri ONU Geneve yavuze ko iyi nama kazobara karyo ko kurungikira ubutumwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, mu gihe abandanya avuga ko intambara y'Uburusiya muri Ukraine yari ikwiye kugira nawe akingira igihugu ciwe. Uburusiya bwateye Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka buca burakumigwa n'amakungu kuva icyo gihe. Bwari mu bihugu bigize akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu gushika inama rusangi ya ONU iteranye i New York igatora ku itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane iremeza kubukuramwo ibwagiriza guhungabanya ku gateka kazi na muntu muri iyo ntambara iri muri Ukraine. Uburusiya nabwo bwaciye bwikura ubwo nyene muri ako kanama. Mwebandanwa yavugwa mu makungu ni muri mu gihugu cha Haiti. Abantu 12 barimwo abanyeturukiya 8 baranyurujwe igihe bari mu rugendo muri bisi ni mu gihugu cha Haiti hari ku munsi w'Imana. Umutegetsi wo muri ambasade ya Turukiya i Port-au-Prince Hugues Josué yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abo bantu batwawe bariko berekeza ku mugwa mukuru bavuye mu gihugu kibanyi cha Republika Dominikani. Yavuze kandi ko bari mu ishyirahamwe ry'abayisilamu ryitwa Ashape ryigisha indimi n'ivyigwa by'idini kuva mu 2019 muri icyo gihugu cha Turukiya. Banyururijwe mu buseruko bwa Port-au-Prince hagati y'amakomine ya Croix de Bouquet hamwe na Gantier nk'uko byavuzwe na Josué, kandi ngo 5 barabagabo hamwe n'abagore 3 bafise hagati y'imyaka 2026. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze mu ndwi iheze ko rihangayikishijwe n'umutekano muke urushiriza guhungabana muri icyo gihugu cya Haiti. Ku makuru y'icyo gihugu nyene, Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere yaregetse icyaha ku wahoze ari umusenateri muri Haiti ku kuba ari mu bagize uruhara mu icwa rya Perezida Jovenel Moise. Abayugize 3 aburanishijwe n'ubutungane bwa Amerika kuri ubwo rupfu rwahoze ari perezida w'icyo gihugu. John Joel Joseph w'igipolisi cya Haiti cyita kuba ari mu bakekwa muri icyo cyaha cyo mu kwezi kw'indwi yahunze Haiti mu bwato afatirwa muri Jamaica mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Mu nyuma yaciye yoherezwa muri Leta Zunze za Amerika, Joseph yagirizwa icyaha cyo kwica cyangwa kunyuruza Perezida Moise hamwe no gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kumwica. Ubutungane bwa Amerika mu kwezi kwa mbere bwaregetse ibyaha nk'ibyo. Rodolphe Jayari afise ubwenegihugu bubiri bwa Haiti na Chili hamwe na Mario Palacio yahoze ari umusirikare wa Colombia w'igipolisi cyagiriza kuba yari mu mugwi w'abantu batanu binjiye mu cyumba cya Perezida Moise baramugandagura. Amatohoza y'ubutungane bwa Haiti kuri urwo rupfu yarahagaze hari gihe abacamanza bane bari bayatanguye batinya ko bicwa kubw'umutekano wabo. Nayo Papa Francisco yarasibije urugendo yari kuzogira muri Haiti mu kwezi kwa gatandatu kumvo z'amagara yiwe atameze neza. Umushikiranganji wa Libani ajejwe bamukira rude gendo Valide Nassar ntiyavuze ariko ibibazo by'amagara yiwe, ariko Papa akunze kugigwa kugira ububabare mwivi. Ibiro bijejwe kumenyesha makuru i Vatikano byaremeje urwo rugendo ko rutakibaye nkuko gwari gwarategekanijwe, ariko kandi nta zindi nsiguro zatanzwe. Amakuru ava i Vatikano yabwitorokanzu ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko atakirahinduka ariko ku ngendo uwo mwungere wa Ekleziya Katolika ategekanya kuzogira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe no muri Sudani y'Ubumanuko mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kudushikiriza ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urunani mpuzamadini mu Burundi ntirushima integuro y'itegeko rishasha rigiye kugenga amadini.
Turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro. Narijya ari itegeko ryacu tuzoshyira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemo uyu munsi.
Uyo ni umunyamabanga mukuru w'urwo runani Sylvestre Bizimana asaba guhakanya aregwa n'integuro y'iryo tegeko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri mu buraruko bw'ubuseruko bw'igihugu, umugwi wabagwanya ubutegetsi wa Kodeko wishe abantu barenga ijana ku munsi w'Imana. Leta y'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere yarahagaritse by'agateganyo ihiganwa rya Miss Rwanda, mbere umwe mu babaye ba Miss atabwa mu mbuto. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato ntihagiraho muje. Radio Ijwi d'Amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri, umugwi w'abagwanya ubutegetsi wa Kodeko woba warishe abantu barenga ijana ku munsi w'Imana. Ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika ari Goma ari Asanka Darius.
Iki gitero cyatangiye mu masaha 10 za mu gitondo kugeza hafi saa 11 n'igice muri uyu mudugudu umaze iminsi utabamo polisi n'ingabo z'igihugu mu karere ka Jugu, ahora haba imirwano hagati y'inyeshamba za Cooperative de Development du Congo bita Kodeko n'ingabo z'igihugu kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa. John Kandukira ni umuyobozi wa karere ka Jugu yabye Ijwi rya Amerika uko byagenze.
Massacrer les gens à grande échelle, incendier le camp, détruire sauvagement tous les camps là, population à débandade après avoir terminé leur salle.
Aba baje kwica abantu mu gitondo cya kare babirangije batwika n'amazu yabo bagahita bagenda. Abasirikare barahageze nta kintu bonge kuhasanga. Ejo ubwa mbere twatoye imirambo 32 twajyanye mu yindi midugudu, aho twashinguye 29 bahiye mu mazu. Ejo twabuze n'abantu barenga 50. N'ubu baratumenyesha ko ari iyindi mirambo mu mirima tutarageraho, kandi ubu ari n'iyindi mirambo tureba ko twashingura ejo cyangwa ejo bundi. N'abakomeretse tumaze kubajyana mu bitaro Ibunya n'indege ya MONUSCO.
Quatre ont succombé de leurs blessures. Hier même soir, il est resté 15 blessés, dont 8 blessés graves, que nous venons d'évacuer à Bunia par l'hélico de la MONUSCO.
Abaturage n'abanyapolitike baravuga ko ingaruka z'iki gitero ziteye ubwoba kuko n'amazu yatwitwe. Aba babona ko ari ubutumwa bunini kuri guverinoma, kandi bo bagira ngo igisubizo gikomeye cyazana amahoro mu ntara yose ya Ituri kubyumwe ariko igihugu bwana Kakuraki numwe mu badepute b'igihugu batowe igihugu.
C'est un bilan macabre, un bilan grave que nous dénonçons et que nous condamnons. Nous pensons que l'État congolais impose sa force parce qu'il est le seul à avoir le monopole de la violence.
Uyu mubare uteye ubwoba cyane. Ibyo turabyanze kabisa. Turasaba ko leta ikoresha ingufu kuko ibyo kuniko ikoze ntibishoboka aho hari ingabo z'igihugu ziyobora intara. Biragaragaza yuko badashyigikira amahoro nk'uko perezida abishaka hamwe n'izindi mitwe z'inyeshyamba harimo na programme ya DDRCC. Aba bantu bishwe kinyamaswa babahoye iki? Kureba ibyo bakoze aba ni abaterabwoba. Turasaba ko haba igisubizo cya gisirikare kuko guverinoma ifashe icyemezo kodeko ntabwo yamara n'iminsi itanu. Tuzi yuko dufite ingabo ikomeye ikaba ireba uko iki kibazo cyakemuka byihutirwa.
Nous avons une armée, nous avons les services de sécurité de défense. Si l'armée décide d'en découdre avec Codeco, dans 5 jours, on pourra défaire ce petit groupe. C'est question de mettre des stratégies politiques et des stratégies militaires en place et surtout définir une politique publique claire et cohérente en matière de sécurité.
Nyuma yuko perezida wa Repubulika bwana Felix Antoine Tshisekedi amaze guhana iki gikorwa mu gitangazo cyatugezeho, guverinoma y'intara irasaba abaturage kuba maso no kwitonda kuko ingabo z'igihugu ziri gukurikira hafi iki kibazo. Lieutenant Jean Ngongo ni umuvugizi w'iyo guverinoma iyoborwa n'abasirikare.
Tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées, nous demandons
basaba ko hataba ubwiyunge hagati y'abaturage n'izi nyeshyamba, niyo yaba ubumwe mu bwoko nta bwoko ubwo ari bwo bwose bwavuga ko bwakwirinda bwonyine muri iki gihugu. Tubasezeye ko turi gukora ibisi shoboka byose kugira yuko umutekano usubira byihutirwa muri ako gace, kandi abashinzwe ubutabera bari bukora akazi
kabo.
Muri ako gace ka Ituri ahorahaba imirwano buri gihe hagati y'imitwe z'inyeshyamba zirenga icumi zihatuye kubera amabuye y'agaciro. Ibi bikaba bigora ingabo z'igihugu kuhafata umwanya. Urugero ni uko aba bantu bishwe badatabawe n'izo ngabo z'igihugu. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi leta iriki irategura integuro y'itegeko rizosubirira iryo mu mwaka w'2014 rigenga madini. Ni ububasha ubushikiranganje bwa mbere bw'igihugu bwo gutunganya amatora y'inzego z'amadini mu gihe yo yabinaniwe. Amadini ntabishima nk'uko mugenzi wacu Eroje wirika neza abiducira ku mayanga.
Iyo ntego y'itegeko rishasha yizwe nemezwa n'inama shikiranganje yindi witwara yaturangije. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu vyajejwe harimo itunganywa ry'amadini n'amashengero ari nawe yayizanye, asigura ko amashengero cane cane aho kuba icitegererezo co kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga vy'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo akagera aho batana mu mitwe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawurwamiye yasomye ivyavuye muri iyo nama shikiranganje yari rongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga ko imvo z'ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri: ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ivyerekeye uburongozi aho inzego zimwe zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye, ibitera amakenga ku bwana Rwamiye kuko yoboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo. Yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe, ico yise guhungabanya umutekano. amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu ayakora atemerewe n'amategeko yatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa byahagenewe byubugaye adakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku ayatera urwamo mu gihe cy'ukwigisha n'atubahiriza amasaha bikabangamira abanyagihugu bahaba abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi na mu gihugu cy'u Burundi jejwe kubera amaso leta yatangaje ngingo nshasha umuvugizi wayo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu Prosper Ntarwami
gukuraho urwego rujejwe gukurikirana iby'amashengero kuko atakinini rwafashije gutomora neza iminsi amasaha n'ibibanza byo gusengeramwo gusaba ko urongo ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa
sivyo gusa ubu leta yanafize uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero
gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko nayo urongoye ishengero gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka itanu ishobora kongerezwa gushiramo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cyabo caheze
kuri uyu wa mbere runari mpuzamadini mu Burundi rwabwijwe rya Amerika kwa mabwirizwa mashasha rutayaronswa kanuni mugarwumvise itangazo rya leta Sivesa Bizimana umunyamanga mukuru warwo atubwira bimwe mu byo runegura
ntiduhakana ko hari ibyagiye bibahanaha mugabo dufateye ku kintu bita échantillon kugira ngo ushobore kwemeza turakeneye kubona iyo échantillon turabe ko yemewe no kuvuga iri representatif muri rusangi amashengero n'amadini baratekanye na mahoro babana neza kurongora abandi ufise ubumenyi ni byiza mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuvaho yasinyiwe ko igikumu hariho umuntu ashobora kuba adafite ijyanivo basaba mugabo afise experience ikomeye cyane
Bizimana abereye umunyamabanga mukuru runani mpuzamadini mu Burundi asaba leta guhakanya abegwa n'integuro y'itegeko
turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshyira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemo uyu munsi
amatohoza yakozwe n'urunani mpuzamadini mu Burundi yerekana ko muri icyo gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650 kugeza ubu abakirisitu nibo bakiri benshi bakaba bagera ku bice 76% ishengero katolika rikaza imbere ku bice 61% mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5% ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ngo jewe ndubibugo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo. Ngo siko nabona ko urumunya bugo neza neza. Utori wambaye nkabo uravuga nabo urumi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuruka mana. Chef.
Wenda bana shakuru iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Eh. Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiyo bugo.
Gwiki? Nukunga kwa mwili wese mwili tukye mge. Yajie yibesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shafi. Tukye jende. Kombo taksi yaki. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taksi.
Iyi taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taksi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taksi mwitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Grola.
Leta y'u Rwanda ejo kwa mbere yahagaritse by'agateganyo ihiganwa rya Miss Rwanda mbere umwe mu babaye ba Miss atabwa mu mvuto ni inkuru ya Assumpta Kabo yari Kigali.
Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'urubyiruko n'umuco kuri uyu wa mbere ryagaragazaga ko iyi Minisiteri ifashe icyemezo cyo guhagarika irushanwa by'agateganyo. Muri iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'umuco n'urubyiruko Rosemary Mbabazi rigira riti hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifite nk'isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Minisiteri y'urubyiruko n'umuco iramenyesha Abanyarwanda bose ko ibaye ihagaritse irushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Ihagarikwa ry'iri rushanwa ryahise rikurikirwa n'itabwa muri yombi rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 Miss Elsa Iradukunda. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yabwiye Ijwi rya Amerika icyo uyu mukobwa akurikiranyweho.
Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka RIBU yafunze Iradukunda Elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha Ishimwe Dieudonné akekwaho. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIBU i Remera, iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika yagaragazaga ko bamwe mu bakobwa babaye Banyampinga mu bihe bitandukanye banditse inyandiko bayishyiraho umukono imbere ya noteri isobanura ko mu marushanwa babayemo batigeze bakwa ruswa, ko n'ibyo batsindiye babihawe batabanje gutanga ruswa iyo ariyo yose. Nabajije umuvugizi wa RIBU niba banditse inyandiko bose baza gufatwa, dore igisubizo ya Mai.
Elsa kugeza ubu ngubu niwe iperereza rimaze kugaragaza ko hari impamvu zituma akekwaho iki cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza, ariko n'ubundi iperereza rirakomeje. N'undi wese byagaragara ko yaba yarabigizemo uruhare nawe ntacyatuma adakurikiranwa n'amategeko. Uburyo yabikoze nyine nibyo biri mu iperereza, urumva ntabwo ubungubu ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yabitangaza cyari mu iperereza kugira ngo tumenye uko byatangiye n'uko byagenze kose.
Guhagarika ibikorwa bya Miss Rwanda mu gihe kitazwi hari abasanga ahubwo byari byaratinze. Rutanga rw'amaboko n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda gishingiye ku muco yagize icyo abivugaho.
Ko ntabwo mu kinyarwanda wafata umwana w'umukobwa akirirwa yita ku mahariya, yita ku bwiza, agira gutengu noneho kandi imbere y'abantu nabo bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye ngo wibwire ko hazavamo ikintu kizima. Bisaba rero yuko ibyo bintu byahagarikwa hanagira n'igikorwa cyitwa gutyo, kuko abantu bakagisha inama hagakorwa igishingiye ku muco.
Kuba byahagaritswe rero mwe mwabyishimiye?
Kwishimba byo hari n'ikindi kintu, ntabwo twajyaga kwishimira yuko haba haratangiye ikibi ngo kigombe guhagarikwa. Twashima ko ikibi cyahagaritswe.
Guhagarika amarushanwa ya Miss Rwanda bishobora no kujyana no guhagarika irindi rushanwa ryari ririmo gutegurwa ry'umusore urusha abandi uburanga. Inteko y'umuco yatumije inama y'igitaraganya igomba kuyihuza n'itsinda ry'abategura irushanwa ya Mr Rwanda mbere y'uko abasore 18 bahirutse gutsindira kujya mu mwiherero berekezayo. Guhagarika irushanwa rya Miss Rwanda ndetse no gufunga umwe mu bamisi bije bikurikira itabwa muri yombi rya Bwana Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda watawe muri yombi tariki ya 25 z'ukwezi gushize kwa kane. RIBU itangaza ko imukurikiranyweho ibyaha bifite nk'isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze ubukene bukabije bugeramiye imiryango ku buryo iba mu mazu yubatse nk'ibiraro by'inka. Eric Bagiruwusa yagendeye ako karere adutegurira inkuru ikurikira.
Radio Ijwi rya Amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza. Izo nzu uzitegereje henshi mu mpande zubakishije ibiturusu byumye, zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje. Abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuze uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga. Umukecuru Marita Ingeneye w'imyaka 76 y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho. Yinjije ijwi rya Amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze.
Inzu nizangwaho iyo njyaga kuryama iyo mu cyumba cy'uburiri no kugenda mpengetse gucyo. Nabye nti munsi napfuye. Tumuzamaza mwakora kano kugikari n'umone mu nkuremo. Inyuma ni ibiti bihagaze yo gusa biyiteze. Niba yaraguye kera. Ubwo yaba yangwa guhonga bakoyise yabazima.
Kakugwayeka kwica se?
Ngapfa nyine. None mba mariye kimwe bo muri abayobozi. Acho ngimaze. N'umuryango gwaje ntacyo ngo mariye. Insigaye maze iki?
Nijoro babimeze biteye imvura iguye.
Eh mwe. Turahengamaga ndaza nkabahangaha irakubira ishimbeyo.
Kuko haba hejuru amabati wagira ngo ni hanze mu mpande naho ni hanze.
Ntatitiraga n'inzira titiraga guca. Igatitira nkagira ngo uraguye. Nkagira ntabana ni bavemo bagene nje bizangwa nje nyine. Abana banzaga kondaza mu nzu.
Kubabona inzinzi ari nko ku nsuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo. Uretse inzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo. Ku mukecuru y'ingene yakavuga ko inzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo.
Ewe n'abana nyakatsi. Nyakatsi ntabwo natirikwaga gutya. Ngize amahirwe nk'abana banyubakiye. Uzi kuva mu nzu napfuye ukure ukwiyemeza idaho myitagize ite mbonye inzu. Imani kamfashe kankore bitangaza ko namvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima nibwo nayigwamo ariko nsimbye ariko nkabona inzu.
Ibigaragara mu murenge wa Musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga. Abo twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi bemeza ko impamvu nyamukuri batera kubaho mu buzima butandukanye nabo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene.
Ni ubukene kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo.
Urwondo ruba ruhenze se?
Ruba ruhenze. None se umuntu umukene yaruzanisha iki?
Birababangamiye se?
None se bitabona wararamwe ibi bitusa abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye. Uretse kwibura. Natwe ari byo ari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kubaheza natwe nk'abandi.
Oh, nta bundi buzima muzi, ubuzima bwanyu ni ubu ngubu?
Ubuzima bwacu kwa hano ubu turiho si. Ubundi buzima bwaba ari ubu.
Mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite?
Ubuyobozi si kwari ugufasha abo bashaka, none baza kugufasha badashaka.
Kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga, abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye. Mu biciro by'itaka nabw'imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi 45 na 50 ku modoka imwe.
Itaka ino bakoreshaga barariguraga, ntabwo ino iri taka ryino ntabwo rihomaga inzu.
Rigura gute?
Imodoka ni ibihumbi 47. None ibyo 47 nta kimaso ufite se wabo bikuye hehe?
Kandi hano imusanze muhinga ibirayi bikera mukagemurira n'indi migi hirya no hino mu gihugu.
Ubutaka bwarabuze bose ntari ko babufite.
Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Janvier Amurim, meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi.
Muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze n'ubutaka bw'amakoro. Kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo. Hari amazu tumaze igihe dukora n'uyu mwaka w'imihigo hari arimo turi gukora, ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho. Kuvuga ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nayo mubwiye bukenera nk'ubutaka bukenera amabati. Ubu ngubu wabonye ashyiramo ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni, ahita yicanamo kwa kundi twayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika. Ibyo rero noneho byongera umukuru wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe.
Meya Ramura akomeza abwira Ijwi rya Amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo.
Muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni 100 nizo twari turi gukoresha.
Ku miryango ingahe?
Ni amazu atandukanye. Hari ayo kubaka rushya, amazu 50 turi gukora, hari ayo gusana twari dufite 50, hari ubwiherero 200 batagiraga namba, hari n'ubundi bwiherero 1000 bwo gusana. Urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango. Hakaba kandi na gahunda turimo yo kwegeranya abafatanyabikorwa kuko tubona ko nabo hari abajya badufashamo muri ibikorwa turi kurushaho no kubigira kugira ngo dukomeze tujyanane ariko urugendo nk'uko nabivuze ruracyari rurerure.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka Musanze, gusa karere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amaze atandukanye nayo babamo. Aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa na karere ka Musanze. Ehogira ubusa ijwi rya Amerika ni Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nshuti mwaremu duteza amatwi ibiganiro ijwi rya Amerika yabateguriye kuri isa aha niho bigarukiye. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara muri ibi biganiro byari byahagarariwe na Frederic Ntundikije. Venuste Nshimiyimana niwe yashize hamwe amajwi kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.